Banje kubara mutsa mwe mwese mwahisemo kubandanya muteza biri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabanikaze makuru twateguriye mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira Ugwaruka kw'abanyeshure bo mu Burundi nibahurumbira kwiga imyuga ngo kandi ariyo igezweho muri kino gihe nibishikirizwa na munyamabanga na igahezwa mu bushikiranganyi bw'idero emenjire biburikukiye yugurura icese kuno wa kabiri ikanwa ryo ku rwego rw'igihugu ry'abanyamyuga ryiswe umwuga award ku nshuro igira gatatu abanyagihugu bo muri quartier Gituro zone Kamenge muri commune Ntahangwa bararaje ushinga ni yarara ritari kuri atogwa n'amashirahamwe abijejwe bagatinya ko bashobora gutegwa n'indwara ziturutse ku isukurike ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme rivuga ko ibanki nkuru y'igihugu atacitwazo ifise cyo kuvuga ko itamenye intamba myiza ibonekeje mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mukanyi sase nido nido ryano makuru Eric Wimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma sangwe kazi Isanganiro Ndasubi kubara mutsanda banikaze mu donido ryano makuru ugwaruka kw'abanyeshure bo mu Burundi ntibagihurumbira kwiga imyuga ngo kandi ariyo igezweho muri kino gihe nibishikirizwa no munyamabanga na igahezwa mu bushikiranganje bw'indero Elmenergide buri kukiye yugurura icese kuno wa kabiri iganwa ryo ku rwego rw'igihugu ry'abanyamyuga ryiswe umwuga award ku nshuro igira gatatu iyo higanwa ryatunganijwe na Leta y'u Burundi ifatikanije n'ishyirahamwe ry'ababiri kigitaho imbaba iterambere Enabel hamwe n'ikigo cy'abagwizatunga CFCIB abanyamyuga 56 bakora imyuga 9 akaba aribo bari muri iryo higanwa buri kukiye akabona ko akwiye amahimiriza kugwaruka kuko ngo ari kuko ngo hari n'ibisata by'imyuga aba ugwaruka rutaciga kubera ko bataka ibihurumbira ari beshi tumutegabire
abiyandikishije bari barenga igihumbi gato abo bose rero barahiganywe kuno munsi tukaba dusigaranye 56 bivanye n'amahiganwa yo gukurakuranwa mwo bagiye barakora gushika uwo munsi ayo mahiganwa tuyatunganije igira gatatu ni mu ntumbero yuko turonka abahinga barusha abandi ariko kandi biradufasha ntumbero ya leta yuko abaheje amashuri y'imyuga baronka ingene bashobora kuja mu buzima amashuri y'imyuga nta urumbirwa cyane gose byarabonetse yuko hariho amashuri imbere niwe wagomba amwamwe twahavuye twugara kubera ayo mashuri atabanyeshuri bayagiyemo bimwe birashobora kuba biva ku mashure yonyine ubwayo mu gihe adafise abigisha mu gihe adafise ibikoresho ku bwacu mu kubandanya turondera abagira neza ariko ka na leta ubwayo nayo nyene iragerageza ukwishobora buri mwaka kugira ngo ishobore kurondera ibikoresho mfashanyigisho ishira muri ayo mashuri kandi kongera ikarondera abayifasha muri ico gisata igikurikira n'abanyeshuri mu ishuri abanyeshuri iyo izo zose zabonetse kugira abaje mu ishuri kumbure nukumva yuko ivyo bagiye kwiga byo bagirira akamaro dusaba mwebwe abamenyesha makuru n'abarundi bose bakurikirana bino bikogwa eka mbere bamaze kubona n'abandi bateye imbere kubera imyuga ko buza barasigurira urwaruko imyuga iriho kandi izobafasha tera imbere
Ano makuru tubandanirize mu gisata cy'imibano narimejeje kubabwira mu ngingo nkuru z'ano makuru abanyagihugu muri quartier Gituro zone Kamenge muri commune Ntahangwa bararaje ushinga ni yarara ritari kuri atogwa n'amashirahamwe yabijejwe bagatinya ko bashobora gutegwa n'indwara ziva ku isukurike abaganire na radio televiziyo isanganiro bavuga ko amezi abiri yakwiye batabakuriraho iryo yarara kandi bararihiye amafaranga yaryo Kiza Bernard batazira gitoko arongo iyo quartier ya Gituro arahumuriza abanyagihugu ko ico kibazo yagishikirije bamukurira akamenyesha ko gushika ku munsi wa mbere kizoba cyatorewe inyishu Stella ndayishimiye
n'ibiyarara birarunze ubukoko bwuma buduga
hari gihe hacazamwo ibintu byinyo
ugishika ku ibarabara rya gatatu n'irya kabiri muri kati ya Gituro wakigwa n'imifuko yuzuye yarara irunze ku ibarabara abanyagihugu bahaba n'abahakorera bakavuga ko haheza amezi agera kuri abiri atamodoka iza gutora iryo yarara abo banyagihugu rero ngo baratinya kubazo havu bategwa n'ingwara.
Dufise ikibazo cyuko bataza kudutorera yarara. Kare baraza kudutorera yarara ariko ameza abiri kureza tayarara baza gutora. Nk'ubu urabona ibi byose ni biyarara birarunze. Ubukoko bwuma buduga biriko biratera ikibazo cyane. Nk'umwana ashobora kubona mu nk'irya bibido by'amaji gacha genda gukoramo. Biri mu bucyafu. Ari umwana umuhaye n'ikintu aca hitaje adakarabye. Kandi nk'ubu mumvura naho biraduze ubukoko bwinshi bikadusanga no munzi.
Urumva haca umwanda hari gihe hacazamwo ibintu byinyo kubera iyo yarari bamaze gihe kinini y'imvura yigukarigwako. Umva chaza ibintu byinyo rero utusanga bikubira dutera ingorane kadutera zangwara ubuzuko zanasaze katera korera umva nyene n'ico kibazo dufise
abo banyagihugu basaba bijeje uko muri ico kibazo batarategwa n'ingwara ngo narije basanganye ikibazo c'amazi
dusaba ko botuzanira imodoka kugira badukurireho ubucafu kubera turi ko turabankubu kibazo c'amazi bifatanye n'iyarara umwana cajya dakarabye atoya itajya nibadufashe baduha amazi nitubura amazi ama bazana imodoka itori yarara
cize benararongo ikartie gituro aremeza kwico kibazo ciyarara kibateye uruhagarara agasigura ko vyavuye ku masezerano amashirahamwe asanzwe atora iyo yarara yarafitaniye na meri yaheze ariko agahumuriza abo banyagihugu ko gushika ku wa mbere ico kibazo kizoba catorewe umuti
abahora batori yarara nga kontra y'umuri meri yarahetse batangira guhagarika kurondera iyindi kontra na komini yagutse twebwe tuguma tubabarira nibarindire kugera ku munsi wa mbere barabitwemereye ko atayindi natwe biraduteye muhagara
ico kibazo c'iyarara rimaze igihe ridakugwa mu makartier ngo ntikiri muri gituro honyene ngo no mu yandi makartier muri zone Kamenge niko biri nkuko bibandanya bivugwa n'uwarongoye quartier gituro
Stera ndayishimiye ishiramwe riharanira nako ishiramwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme rivuga ko ibanki inkuru y'igihugu atacitwazo ifise cyo kuvuga ko itamenye intamba myinshi ibonekeje mu mashiramwe yo kuziganya no kuguranana Faustin Ndikumana arongoye parseme abivuze nyuma yaho bamwe mu banyagihugu bidoze ko bashize amafaranga mu rayo mashiramwe ariko bakabura iyo yagiye warongoye parseme asigura ko iyo banki inkuru y'igihugu ifise uburyo bwo gushobora gukingira intamba gukinga intamba myizi zibonekeza muri ayo mashirahamwe akabona ko iyo banki yogerageza ukuza irakwirakwirikirana ayo mashirahamwe ikoresha n'ubuhinga bwa none kugira ntihagire ingorane nk'izo zizosubira kwibonekeza tumutegabire
Ujanye nibi vyama mikofinanse ya gizimisi ateri wazo mubisanwe ikigo chose chani shirahama jose bishora gutoza mahera mwanyagi hugu likongele katanyi ngurane liteza kuronga uruhusha mwanyi nguru iji hugu kutika mafaranga mwige cheki chose ila afgani vahinyi nguru iji hugu kugira niza ningaruka ngo mafaranga usangari karagwira mu gihugu atacafatiye koko makadatanga nabye bitakreasyon monetere chani ugasanga bariko batoza amahera ndaciye mu mategeko mu busumo banye nkuru y'igihugu rya rifise cyo tokwita uburyo cyo kuzira kontrola ibintu byose kugira amazu nkabe nayo azararagwa cungirwa hari cyo ibyo bita marasyo ni kuvuga ibiharuro by'ibipimo aya mazu yotegeza kuzarerekana kugira bazabona neza ingene ubuzima bwayo mashirahamwe bwifashe mu bijyanye n'amafaranga bafise kuri amahera bwite ryo shirahamwe riba rifise ryayo cyo bitarazo do trezoreri amahera ashobora kuba ari mu bubiko yerekana ingene iyo banki ishobora gusubiza amafaranga ifitiye abantu yatoje mu banyagihugu kuri aya mafaranga aya mashirahamwe atanga ibya kapitale do demarage barangiye kapitale yagiye uko hari abashinga amashirahamwe ugasanga amahera bashaka gutanga mu ngurane yose bashaka kuyatoza muri abo banyagihugu bagiye kuyashyira mu rero bagiye abakoresha ugasanga ya kapitale yabayeho ushaka yagize kugabura inyungu bakazogabura inyungu bakibagira gusiga amafaranga azotuma akingira ya mafaranga atangwa ku ngurane ibyo rero bigiye biraba bakazabona ingurane zatawe zishobora kutishyuzwa ibyo byurabikurikirana urashobora gukinga hakiri kare ibanye muri igihugu rero ibyo byose nabufise ntiyovuga ngo ntacyo yogira gute habaye gushaka no kubikurikirana bagakoresha ubuhinga bwa none kugira baze baramenya inkuru zibikubera muri ayo mazu y'ububiko bwo finance bushobora gukinga
Urunani muza amasendika CSB rubona ko ingingo irutse gufatwa n'inama shikiranganje yo gukuraho amafaranga ahembwa abashikiriza ibyigwa mu bikorwa byatunganijwe n'ubuzi bakukira bidatahuritse Gilbert Nyawakira arongoye iryo huriro abasigura ko ivyo vyotuma atamwete bogiramo kugira bushakashatsi ngo mu gihe ari nabo bahabwa uburyo bubayabaye bagiriranije n'abahinga baba bavuye hanze y'amashirahamwe bakoreramo tumutegabire
abo nabo bahora ari abahinga biba bitumwa ko kubuzi bari bafise umwitwara kuwukurondera kugira ngo batange inyigisho zimbitse kubera ubumenyi bafise nibaza arabo nyine ko batubaca intege uko ico gisigura yuko wahora rondera wahora afise ubuhinga ijagiza zogira ati jewe ibyo ntibindaba nzokora kaje ka misi yose njejwe no kuvuga ko ubuzi bwo babuhumbye ubwo buhinga gatuma bamenya gusumba n'ivyo bazi bakabisangiza abandi izo babihaye bitera bisubira inyuma ico gituma umenye wa mwizero yuko leta yo kuva kamba duteye iningo zoshira mu ngiro iyo ngingo yavuye mu namashikira nganji boshira mu aserukira abakozi zikabingingo zwize neza acacha zuza zisubiza inyuma byahora bikaba umukozi umuciye intege ico murundo yakondukiro naye mukozi nkuko hariho ihangiro ryo kwisi nimero 8 ivuga ati umukozi igihe afashwe neza fite akazi keza kamwitaho numwimbu uragwira bacita mu kinofonofo odede nimero 8 travail de ça la croissance économique kuko kanatsinda umuntu ariko arakora adashimirwa urumva ko togira intege kandi kivikitoku
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Amakuru twabateguriye hano kuri radio isanganiro mu rurimi rw'ikirundi arabandanya tukaba tuyabandaniriza mu gisata cy'ibidukikije hazohimbazwa kuri wa kane indwi yahariwe ugufashanya gushingiye ku bidukikije diplomasi verte mu rurimi rw'igifaransa mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri wa kabiri umuryango w'ubumwe bwa Buraya ubuserukizi bw'igihugu cy'ububirigi ishyirahamwe Bibliothèque sans frontières hamwe na PNUD bafashijwe n'ikigo cy'igihugu kijeje gukingira ibidukikije BPE Berkimas Yatungimana arongoye BPE amenyesha ko uwo munsi uzohimbazwa biciye mu mugambi dukingire bidukikije uzokogwa ku mpongore kama za Rusizi na Kibira uyarongoye BPE amenyesha ko ibice 98% kwijana vyizo mpongore zashizwe ko uburimbi tumutegabire
uyu mugambi muri rusange ni mugambi wiswe dukingire ibidukikije usanzwe uri kurakorera ku ruhongore kama gwa Rusizi n'uruhongore kama gwa Kibira Novuga yuko ikogwa bikuru byaranguwe ubwa mbere harabanje kuba gushinga karimbi kuri zo mpongore kama ko ari zibiri kugira hazocyatunganywa ni karata novuga yerekana aho izo mpongore kama rumwe gose aho ruca hari n'ibikogwa rero bikogwa biriko birakogwa muri umugambi cyane cyane bikogwa byo gusubiriza akanovera izo mpongore kama kuko izo mpongore kama yenshi turasanga hano zagiye zirononwa n'ibikogwa by'umuntu haba ibikogwa byo kurima ibikogwa byo guca biti ibikogwa byo gucukura amabuye canke ubundi butunzi busanze buri muri ivyo ugasanga ivyo bikogwa byagiye birasigaho ibihomoka canke ibinogo dusanga biriko biratuma izo mpongore kama ziriko zirononekara muri ivyo bikogwa kandi turashimikira ku ruhara ntangere gugwaruka hamwe n'abenegihugu babana n'izo mpongore kama iyo tugize ba tugasanga hariho ba barundi bo mu bwoko bw'abatwa basanga butakwa turashyira kandi izindi nguvu ku basanga butaka ko dusanze tuzi yuko kenshi bituma babaho babikura muri amashamba tukaca tubahereza ibikogwa bahembegwa bakora kugira turabe yuko ibikogwa barabaza kurondera muri amashamba bituma babaho ntibasubire kuja kubirondera maze bakora akazi baronka amafaranga hanyuma bashore kwikenura
Tukiri muri ico gisata nyene cy'ibitukikije mu staneri wa commune Bururi ari kumwe n'abajejwe gukingira amashamba cimeza barahagaritse kuri uwa mbere ibikorwa vy'uburimyi no kubaka biriko birakogwa mu buringanire bwa hektari zitandatu mu ishamba cimeza rya Vyanda umunyagihugu yariko arahakorera yemeza ko araho yaguze avuga ko agiye kwitura bushikiranganje bw'ibitukikije buri minubworozi abahagaritse ivyo bikorwa nabo bati ni wazana uruhusha rukwemerera kuhakorera uzoheza ubandanye ibikorwa Zeno Nzamimana
Iyo tongo ry'uburinganire bwa gitari zitandatu riri ahitwa ikaberenge ku mutumbo wa Karehe muri zone ya Vyanda ya komine ya Bururi rikaba riko ririmwamo n'uwitwa Roland Niyonsaba igice cy'iryo tongo kikaba ari ubusize ahandi hakaba hari ko harubakwa inzu z'ibiti kuri wa mbere rero mu stantere wa komine ya Bururi Godelive ntakirutse imana ari kumwe n'abarongoye ikigo kijeru kindi bidukikije i Bururi barahishikiye baca batanga itegeko ry'uko ibikorwa byose byo kurima aho hantu bihagaritswe n'utuzu twari ko turubakwa tw'ibiti duca turasitugwa Jerome Nijijikare ajejwe amashamba cimeza ya Vyanda na Bururi avuga ko aho hantu ari mu buringanire bw'ishamba cimeza rya Vyanda rifise hegitari 4,670 yisunze itegeko ry'umukuru w'igihugu rya 2011 ryerekana imbibe ry'iyo shamba cimeza rya Vyanda yemeza ko muri ubwo buringanire bw'ishamba cimeza rya Vyanda hariyo imijyango 300 basanzeyo muri uwo mwaka baraheza bagumayo ariko babuzwa kubandanya biyagurira aho bakorera mukundirira ko bimurirwa ahandi canke bashigwa mu kibanza kimwe ariko rero ngo umujyango wa Lorani yo saba ngo ntiwari muri iyo mijyango yaharuwe kuko atamujyango wariyo kubwiwe ngo mategeko avuga ko kizira kigezirizwa gukorera ibikogwa mu ishamba cimeza kiretse ibiri kingira Lorani yo saba avuga ko iryo tongo anarifitiye impapuro certificat foncier zatanzwe na commune ya Vyanda ya kera yariguriye umunyagihugu imbere ya 2011 avuga ko adatahura igituma ariko araburabuzwa gukoreraho ibikogwa kandi indi mijyango 300 iri muri iryo shamba ibandanye hakorera nawe igituma taharuwe muri iyo mijyango ngo nuko urubanza rw'iryo tongo hagati yo yaguriye n'undi munyagihugu rwari rukiri mu butungane Lorani yo saba avuga ko giye kwitura ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije kugira ngo ashobore kubandanya ibikorwa by'imirimo yategurira kwatera kugira ngo abandanye umugambi wiwe wo kwatera igitego c'ikibonobono ngo derive nta kiruta imana mu standere wa komine ya Bururi ati niwazana uruhusha rukwemerera kubandanya uhakorera uzoheza ubandanye Ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana radio Isanganiro
Zeno Nzambimana tugukengurukire tuve ngaho Ibururi dukubitire hariya igitega aho abarimyi bo ku mutumba gisuru mu gacimbiri gitaba muri komine n'intara gitega bari dogera ubukene bw'imbuto zirobanuye n'izibonetse ngo ntibazironka kugihe basigura ko nababa barishe bataziironka aho bacha bakoresha izindi bidogera ko bituma bataronka umwimbu ushimishije basaba ibigo bijeje kugwiza izo mbuto kuzibarosa kandi kugihe ciza kirima bataracerega Jase Veren sinzo batoha na rongo ibiro bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Gitega ashikiriza ko bakorana n'intwaro mu guhimiriza abarimyi kwitura abagwiza mbuto bari ku mitumba begereye aho boronka izo mbuto nibacerekwe kurima ino nkuru tukaba tuyikesha mugenzi wacu Jean Marie Mayonga
Uraca bugacana yandi mu magara y'abantu
Umwana atarira canke avuka atazi konka ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko umwana adafise amagara meza yo mu mutwe akivuka bisigurwa na muganga Godelive ni mubona yanonosoye kubungabunga amagara yo mu mutwe avuga ko umuvyeyi ari vyiza ko amenya kare uko amagara y'umwana wiwe yifashe kugira bamenye ivyo bokosora kare muganga ni mubona avuga ko kimwe mu bituma umwana avuka ku Kongo ni umuvyeyi atarafise amagara meza kuva acibungenga bucane andi amagara abantu na Ornella Mucho
Bimenyetso sindamusiga byerekana ko umwana atavukanye amagara meza yo mu mutwe n'umwana atarira igihavutse cyangwa umwana avuka atazi konka muganga Godelive ni mubona yanonose kubungabunga amagara yo mu mutwe asigura ko hambavu y'ibyo hari ibindi bimenyetso umwana ashikana umwaka izo siritarakomera akavuga rero ko ari byiza ko umubyeyi abibona kare kugira yiture kare abahinga
ibindi bimenyetso by'intango byerekana ko umwana atameze neza atashaka kudakura neza ni mu gihe nk'izosi bitevye kuguma ugasanga umwana ageze ku mwaka imyaka ibiri bagiseguye izosi umwana atashoboye kwicara umwana agase ko atambuka umwana udako adatera intambwe mu kuvuga kuva ku kwezi kwa mbere umwana atakerebutse
ikindi kimenyetso ngo ni gihe umwana afise hagati y'amezi 6-9 umuhamagaye ari ku kamengo siwe uri kurahamagara
hama ikindi kimenyetso kigaragaza ko umwana atazokora neza iyo bimugoye kuvuga ugasanga cya kiyago agira mu guhoha ni kihari canke ugasanga arabikora mugabo abikora kumwe kwa mbere umenganya neza n'ibintu nyene biraho atari nko kwishura uwundi muntu kubera nawe ariko aramuyagisha ikindi kimenyetso kindi gikomeye cyane ni uko ushobora gusanga umwana niyo umuhamagaye umenga sihari
uwo muhinga asigura ko ibishobora gutuma umwana agira igihungabana ari vyinshi cyane cyane bivuye ku kungena umubyeyi yabayeho kuva cibungenga ko kugira ubuzima bubi canke kugwara igihe kirekire bigatuma hari iby'umwana yagiye arabura ikindi ngo ntigihe umwana yagwaye kuva akiri muto nganga nimubona asigura ko ahanini bafasha umubyeyi kugira yige kwakira ikibazo cy'umwana amenye n'ingene abyitwaramwo ngo nayo ubundi bidakozwe uko ngo birashobora gutuma umwana rimba bikagaragarira mu nyifato hukumena cyane cyane kwikubita
rero twe kintu twashobora kubafasha ni mu gihe nk'umwana akubagana cyane umwana agwana kubitana ajyana menyo umwana ayerera twashobora kumufasha twamuhamye imiti ituma yosubiza hasi ahanyuma kandi n'ikindi dushobora kumufasha kubera dushobora gusanga afite nk'ingwara y'intandarirana n'ibyo bintu akenshi tubisaba ko tuvura iyo ntandara hama bivanye n'uburemere n'urugero ibyo bibazo bigera ko hari ushobora kugira ibyo bibazo mu bitari ku rugero rwa kure cyane
Nganga Godelive ni mubona yanonosoye kubungabunga amagara mu mutwe asigura ko bimwe mu byo kugwa kugira umubyeyi ahangane n'ibyo bibazo bijanye n'ihungabana byo mu mutwe ngo nuko abavyeyi bibungenze bo kwitwararikwa kugira babeho neza ariko kandi ngo nabo bakitwararika amagara y'umwana kuva kiri mu mbanyi akagerageza kubaho neza kugira n'umwana abeho neza
Ninonga rero tuce turangiriza amakuru twe twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi kuri no mwanya ndabakengurukire mwebwe mwese mwari mu yateza abiri ndamushimire na Eric w'Imana yatumye hano maju yabashikira mu ibere hose atatunenge ndabasezerere ndabifuriza kubandanya muroranirwa mu banyu no mu byanyu na gahwane Oh.